Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi
tubaramutse tunabaye ikaze muri aya makuru twabateguriye kuri uyu mutaga ahanini yubakiye kuri ibi bikuru bikuru haribonekeza ubukene bw'amazi meza muri zone mitakataka intara ya Bubanza abahaba bo bavuga ko bikora mu musere guvomera imirima nayo bakavuga ko ari mabi aho batabaza leta ahandi yavuga iby'isuku rike ni kumugwa mukuru wa komine Muyinga w'iyo ntara nyene nk'abakorera ibijyanye n'ubucuruzi bw'ibifungugwa n'ibinyobwa hazwi nko kuba porona abajejwe intwara ariko ivyo bikorwa barabihagaritse kuva ku ndwi iheze ibikoko by'imafu mu Burundi birabangamiwe ubu amwe mu mashyirahamwe haranira gukingira ibidukikije avuga ko hasigaye imafu zitarenga amajana atanu mu gihugu cyose murabimenye iminsi yose ya gatanu tubafitiye inkuru ijyanye n'imico kama iyo uyu munsi tukababwira ku mugigwa wo guha inkono mu kazana ibyo byose mukaja kubyumva muri aya makuru hagarariwe nari na Kaneza mu buhinga bw'ibyuma irijwi ni Odiro Nkejimana mu kanyamu yaramvuye
Radio Indundi Culture
nongere ndabaramutse haribonekeza ubukene bw'amazi meza muri zone mitakataka komine n'intara ya Bubanza bamwe mu bahabu bavuga ko bakoresha yo mu mugendo uvomera imirima ayo bavuga ko ari mabi abo banyagihugu basaba leta ko yo baronsa amazi meza aho Bubanza inkuru tuyibaza mugenzi wacu Alex Nkeshimana
Amazi ntihari ofisi. Amazi duvise yose ava mu kuzimu.
Ni muri zone mitakataka aho ubukene bw'amazi bwibonekeza kandi bwase gutorega umuti iminsi iraheze abahaba baridoga yuko nayo bakora mu kuzimu ubu ari karakama bavuga yuko ayo mazi anabatera n'indwara.
Ntushobora kunywa ngo wumve ko nyoya amazi. Inkibiziba kandi urabona ubinyweye ushugwara malaria, ushugwara inkorora, ibicurane byose bikaca bizira. Dukize ngo turagenda kuvumaja muri kanara naho nuruzi rubi bamesera mu kibiki byose bakaca bamvunga vungamwo. Hagatiza kuvuma rero kabona ari kararemba ngahamanuka. Yane umva duse amazi hehe muse. Niyo tunwa nga naho nyene urabona hazima. Nkubaheje kugwana nga abakobwa yeze kugwana bayagwanira kubera ataza. Usanga sosa.
Ntivyamye ari uko amazi yarishidezo yarahari yarakamye ubwo bukene bw'amazi ngo buratangwe no gutera umudugararo mu miryango.
Amazi yahora haza yarehega ku izone, amazi yaracitse ntibonge kutuzana yandi mazi. Aha no kwicutagiye ku utafashe inzira yo kuyiranda nta mazi uronka nayo nyene ni nk'umunsi nk'ayo duheje kuyaniganira ubunyene ni marimwe kuva mu gatano nari natonze tuheze kugwana ubunyene kugira ngo nk'amazi n'ukuri biratera ingorane mu miryango kuko umugabo gusabye amazi ukayabura ni ntambara mu rugo kuko acyabona kumenga uri kura mugaye hejuri y'amazi kuko turashubana twese none umugabo umwimye amazi agusabye amazi ukayabura acya gushwana abona ko wa mugaye agaca yumva ngo ntibagiye kuyaronda kumbe kuva umwanzi wa gatano wiruteramiye amazi wayabuze
abo twasanze bariko baravoma amazi y'umugendo uvomera imirima mu kiyaco kwiranda basaba yuko boronswa amazi meza
dusaba ko tuzane amazi meza natwe nk'abandi nk'abene gihugu tukaronka amazi natwe imiryango ikamererwa neza
kubera ubukene bw'inkwi nayo amazi yavoma mu mugende uvomera imirima mu kiyaco kwiranda niba kiyateka bavuga yuko bamaze kuyamenyera Alex Nkeshimana Bubanza Radio Indundi Culture
ibijanye n'isuku tubibandanirize mu ntara ya Muyinga aho ibikorwa bigizwe n'urudandazwa rw'ibifungugwa n'ibirori no mu bunywero byahora birangurirwa nk'ahazwi nko kuba porona ku mugwa mukuru wa komine Muyinga w'iyo ntara nyene byahagaze ku munsi wa gatanu w'indwi iheze ibyo bikorwa bikaba byahagaritswe n'abajejwe intwaro muri iyo komine biturutse ku kibazo c'isuku rike kubera hanini utuzu tw'ibwiherero muri ico kibanza tudakwije ibisabwa abahora bakorera muri ico kibanza bakavuga ko ari uruhombo kubera ubu batabona kandi kazi bagiye gukora ayi Muyinga inkuru tubibaza mugenzi wacu Theodore Siniremera
ugeze kuri ico kibanza wakirwa n'utwo tuzu tumwe muri two tw'uburiro utundi tukaba utwo bunywero twose muri kino gihe tukaba twugaye indwi ikaba igiye kurangira ibintu biruko bamwe mu bari basanzwe bahakorera ako kazi ko kudandaza ibifungugwa hamwe n'ibinyobwa bavuga ko kuva izo nzu zugawe ari uruhombo kuri bo kandi ariho basanzwe bakura uburyo bwo kwibeshaho
uruhombo nyine ntegeza kumubona ahantu wahora ukuruga bw'umwana uba wita gitonda burya usanga naho bo rifiza gatawe usanga warasubiye aho gora kamaze umugombo gogo rutegeza kwinjira mugo cyo byakiriko nyine ntakundi uri bugenze
na dandaza kapitalia nkubu ugenda bona yuko kuri jewe nyene hari gihombo nagize kandi gikomeye cyane kandi wanashimira n'umubosi wanje na wenyene yaragize uruhombo rukomeye cyane
abo rero bagasaba inzego zibijeje ko boza kubugururirana rijya utuzu twubwiherero turi ko twubakwa tugeze ku rugero rushimishije
dusaba ababijeje nyene ho bahejeje Mwepa kukumusi wa ambele wa zoa wabi hejeje kukucha waza wakaraba katukugura tukasubia kumiri mwanyene tukasubia tukakoro kukwa radukor
mwadu sabira wakatukugurudia tukabandanya ibikugwa vzaj mwuko nyene twaidu sanze tuibandanya
nubwo biruko abasanze bahakorera ibindi bikorwa atari iby'uburiro n'ubunywero babandanya bakora ukuri kwamye aho twovuga nk'ibituro by'imiduga ija mu zindi ntara nka Bujumbura Gitega n'ahandi hamwe n'abakora ibikorwa byo gusokoza imishatsi n'ibindi ingingo yo kugarira abafise ibibanza by'uburiro n'ubunywero bidakwije isuku zaho ho nyene imaze gufatwa ariko hariho n'ahandi utuzube n'utwo twugawe ahanyene mu gisagara cha Muyinga aho twovuga ubunywero bw'urwagwa n'ibindi two ku mutumba wa Kinyota twugawe kubera ukudakwiza ibisabwa byose bijanye n'isuku mu bibanza bene ivyo bihuriramwe abantu benshi imuyinga Theodore Siniremera kubwira radio Indundi Kiritire
umuhanuzi wa mustaneri wa komine Muyinga mu byajejwe harimo ubutunzi avuga ko ingingo yo guhagarika ivyo bikorwa muri ico kibanza ari byimfata kibanza gushika ico kibazo c'isuku gitore gwinyishu Laurent Kayumba asigura kwisekeza ryo kuraba bene ubunywero canke uburiro bidakwije ivyangombwa bijanye n'isuku bigiye kubandanya kurikira Laurent Kayumba
bashitse rero muri kijya kibanza babonye ibintu bavuga ko biteye isoni ko basanze muri make nta kibanza novuga ngo barategekanije cyo kwegeranizamwo umwavu cyangwa umwanda uba wavuye muri ibyo bikorwa bari ko barakora ikigira kabiri uwo mugwi wasanze utuzu twa sugumwe dusanzwe tuhari twaruzuye ku buryo tusesa hanze ivyo navyo mucha mwumba yuko bibangamira amagara y'abantu mu ngingo nya kwa mustanteri yafashe yabwiye ko babanza bagahagarika hanyuma bakitunganya kuri ivyo bintu byose bitameze neza babihejeje bazoca baza batubwire uwo mugwi usubira usurabe yuko ivyo basabwe koko babikoze bacu babugurura babandanye ibikorwa byabo nkuko bari basanzwe babikora bere no uvuga ko ari umugwi wihariye ugiye kuraba rero neza na neza abantu cyane cyane badandaza ububale kuko tumaze iminsi tubona ingeso no uvuga ko itari nziza aho umuntu wese abyuka akumva umenga yo dandaza inzoga cyane cyane inzoga za Brarudi umuntu ugasanga yicaye n'icupa mbuko kiyumvira mbega niyanywa rimwe akiyongera rya kabiri n'irya gatatu yava mu mugora agahava asaba kwihagarika ko kari kwibarabara aza kwihagarika hehe ibyo byose rero tugomba tubirabe neza bibaye ngombwa utwo dukiyosike tudandaza ibyo bintu bituma abantu barondera ibibanza bimwe bakabibura duhagarikwe
Radio Indundi Culture
amakuru ya carabandanya ku isaha 6 n'iminota 50 mu bijanye na politiki huriro ry'abakenyezi ku rwego rw'igihugu rirashima ibice mirenga gato 40% abakenyezi baserukiwe mu migwi ijejwe amatora mu ntara iherutse gushigwaho n'umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu umuyobozi w'iryo huriro Emehansi Bucumi asaba ko no mu migwi y'amakomine uwo mugwi ubandanya gutyo ndetse kanarushirizaho akemeza ko ibikorwa bitunganywa n'umukenyezi ahanini bigenda neza akavuga kandi ko umukenyezi nawe akeneye gufasha mwitunganywa neza givyo mu gihugu kurikira Emehansi Bucumi
twihweje ukuntu abakenyezi baserukiwe mu migwi sepi turasanga neza ko umukenyezi aserukiwe abakenyezi turaserukiwe hafi ku bice 40 n'ibice 38 kwijana sumvikana neza ko umugwi seni witwararitse umukenyezi kugiraje muri iyo migwi yo mu ntara itandukanye hanyuma turanashima ko babonye ko abakenyezi dushoboye aho mu ntara yabuhumuza umukenyezi aza ku isonga y'abagize umugwi userukira seni mu ntara hanyuma tukanasanga ko no mu mabiro ya sepi abakenyezi twisanga turavye iyo twazananye aho hambere wasanga abakenyezi badaserukiwe ariko tukaraba mwiyi minsi ukuntu ibitigiri biza biraduga mu migwi izoserukira seni mu makomine turasaba ko seni n'ubundi yobandanya yitwararika umukenyezi gucyo mbere wanashaka ko twageze kuri ibi bice 40% ko mu makomini twosanga byisununuye kugira ngo abakenyezi nabo bazofashe mu bikorwa by'amatora mu makomini
naye mu bijyanye n'ibidukikije ibikoko byo mu bwoko bw'imafu birabangamiwe cyane mu Burundi ubu bibihabarizwa bikaba bitarenga 500 gusa ibyo biri mu byashikirijwe kuri uyu wa kane n'ishyirahamwe Truase gishinze kubungabunga ibidukikije hashimikiwe kwihinduka ry'abanyagihugu mu gihe hari hahuriranye ari umunsi mpuzamakungu hari wimafu mu Burundi wahimbarijwe ku mutumba se mu gice cy'ishyamba cimeza rya Kibira muri komine Bukinanya n'intara ya Cibitoke abaserukiye ubushikiranganje bw'ibidukikije basabye kwico kinyabuzima cyo kingigwa kuko kiri mu bikwega bamukera rugendo iyi nkuru tuyibaza mugenzi wacu Jana Imana akorera mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu
muri byo birori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe gukingira ikinyabuzima cyo mu bwoko bw'impamvu wahimbarije muri komine Bukinanyana n'intara ya Cibitoke Leonidas Nzikiye Marongo yishyirahamwe gishinze gukingira ibidukikije hashimikiwe kwihinduka ry'abanyagihugu yamenyeje kwisho kinyabuzima kibangamiwe cyane mu gihugu cyacu ngo kuko zisigaye zidashika 500 mu ishyamba kama rya Kibira ngo hakaba haharurwa izira hagati y'amajana 250 n'amajana 4 mishamba rya Burundi naho gushika ku mupaka Burundi buhana n'igihugu cha Tanzania ngo hagaharurwa izababa 110 Leonidas Nzikiyimpa yamenyesheje ko nubwo impamvu ziri ku mushiro ihimbazwa ry'uwo munsi mu Kibira ari kimenyetso igihugu cagaragaje cuko impamvu zikiriho mu Burundi aha yavuze ko ari gikoko kiri mu bikwega bamukera rugendo abo nabo bakinjiza amafaranga y'agaciro mu gihugu ico kinyabuzima kandi ngo nico cubaka ishamba mu gukwiragiza imbuto zitandukanye z'ibiti acamenyesha ko ico kinyabuzima gikwiye gukingirwa kugira ntikizimangane Burundi iryo hangiro rero ngo gira rigerwe ko yamenyesheje ko hagiye kwigishwa abakozi b'inzobere bazomenyereza impamvu kugira bashobore kurongora bamukera rugendo byo byose ngo bigasaba kandi ishirwa hamwe ry'ingufu zidasanzwe hivatikanijwemo n'abanyagihugu ngo kuko atawukingira ishatazi mu ijambo ryiwe Emmanuel Ndorimana umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo ibidukikije yasavye ko hoba ikingirwa gikibira ku nyungu za bose kubera ko ari ico gitanga imvura imiti kama ikaba ariho izanana kikongera kandi kikaba n'inzu y'ibikoko ashasaba ko hokomezwa inyigisho zugira ico kibira nibirimo byose bibandanye bikingirwa kwanza Jean Neymar kuri radio Indundi Culture
Jana Imana tugukengurukire mu makungu mu gihugu cha Ethiopia mu ntara ya Tigray havuga ubukene bw'amazi bumaze amezi arenga 20 buhibonekeza abanyagihugu baho bavuga ko umugambi w'amahoro watewe ku mukono mu mwaka w'2022 atacurafasha kubijyanye n'iterambere rusangi abanyagihugu naho bashima ko ingwano yahagaze bamenyesha ko inyuma y'ayo masezerano ubu hagwiriye ubushomeri ubwicanyi hamwe n'ibiciro kubidandazwa bidahengeshanya kuduga amasezerano yo guhagarika ingwano yabaye hagati y'abanyatigre bo mu buraruko bwa Ethiopia hamwe na leta y'ico gihugu nyene gushika ibibazo bibandanya kwiyongera naye ibiro by'ishyirahamwe by'abaganga batagira imbibe ku isi byaratewe ku wa gatatu w'indwi mu gihugu cya Burkina Faso inyubako z'ibyo biro zarononekaye bitumwe n'amasasu yarashwe n'imigwi bivuga ko ari iterabwoba ahandi hatewe kuri uwo munsi ni kuri uwo munsi nyene nk'uko bishikirizwa n'abanyagihugu ni mwishyirahamwe riraba abahuye n'ingorane kandi hakaba haribwe n'ibikoresho ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe bariyamiriza ico gitero bagahamagarira ababijejwe gukingira abanyagihugu muri ico gitero nta muntu yahasize ubuzima n'amezi atari make ararangiye mu gisagara ca Jibo ahabereye ico gitero hibonekeza ibitero be nivyo kuva mu mwaka uheze 2023
Radio Indundi Culture inkuru y'imico kama
Mwamaze kuvyumva n'umwanya w'inkuru ijanye n'imico kama tubashikiriza imisi yose ya gatano uyu munsi tukabaganirira ku mugigo wo guha inkono mu kazana. Christine Ndayize umwe mu bitaho imico n'imigenzo y'ikirundi asigura ko umugigwa werekana hanini urukundo rwaruri hagati y'umukazana na inabukwe. Ndayizeye abona ariko ko ubu atari benshi bawukurikiza bitumwe n'ibihe byagiye birahindagurika. Inkuru y'imico kama na karanga twayiteguriwe na Kristalize Harerimana. Iyo nkuru banyeretse ko itarashobora kuboneka. Ni nana makuru twa twabateguriye agarukiye ku isaha 6:58 abafashije kuyatororokanya. Ndabakengurukire ngengurukire kandi rina kaneza yafashije amajwi arabashikira Odironkeje Imana nayo bashikirije. Ndabifuriza amahoro iwanyu na gahwane.